Malun. Yeah. Yeah. Yumve namaze kukumva, reka ngutore kuri ndatu, kuko muri nzu ya rap perform nka beki tatu. Singujana kumva, sinshaka kukwica gatu. Ndaje kufisa ubwoba ariko sinshaka urusaku. Uriyemera ariko niwemerwa n'abafana. Tagi muri muzane, ninde wumvisa kuzana. Wakoze rap kenshi, ninde umaze kwesupira. Uteye isoni kuba tanuma gukurikira. Ushoboye kurusha abandi, niyo majambo numva ngo bo batamumva kuri fraud. Uburofa nta n'ikindi, nimburi Jamaican king. Song zawe bakuyemo beat, asigara gukoma induru gusa nta n'ikindi. Wiyita umwami guturi musi yanga rwagasore. Rap n'ugukomera nawe woroshe nka ba bagore. Reka kwishinga rap, erega hagi zona kwica. Buri song ngo erega zona kwica. Yeah, wibaza ko amenyekanye kuko uzi kura Paul ashimira interviews man, ntuzi gucapa. Nta muraperi afise amazina menshi nka Kabenzi. Urakumva tugapowesha uri hamenyo y'abatwenzi. Mu miziki yawe yose hit song ufise ni
oya, usara
man, birigaragaza maka tukwereka hukwiye kwicara. No, ni utuma bavuga ko rap yari ya kera. Na meja wawa tukura ariko ntakukubwira. My single verse can end your career. Kinira handi nigga don't face hi baria. Rap commando wicho na intro you leave me alone. Kivire kwivanga you better leave rap alone. I'm so conscious is commercial booty good. Nyokuru yarakunze kajya gatambara wambaye muri mood. Numvise utanga warning nagira ngura bica. Ego turemeye basi kumugera uva kuyi. Nimba muda ari wo mugere wateye. Nta kigenda nta gisonga bro. Fisa kanyo kuru hinja. Wana uri murimu jenu mvari chanish. You better back to your hoodie, your rap is rubbish. Nubiri jena bakwishu yesanga bari yayata. Barachara bana nubisi umengo bara mamata. Buri musi rap igu hakija wumba ngo. Musi ya gufatu ya tuzo kumbu vuga ngo. Simbuze kuri mubi oya bafana ni bagu kunde. Kwa maja kuwa yofja kakunda majgu ni bagu hunde. Kusavdoro shabigu mnyansan wifti ni raman. Ni washaka komba sirias karibu pakandan. Oya nunyi shuri kifunga ingo one by one. Zishaki twaza ngo ni 100 army by 1. Ashavu, ntanzigo, shata tuyaga fiti fiti. Ariko ni njaba ngombwa nzo kunenga nkifuru futi. Na mwanya wo kwitegura, I was born ready. Numurongo ndawuciye wujabuke niburi ready. Umubosa dahemba wose umubosa. Asumbwa nimbwa atari mbosa ariko igahemba. Nihumbiriza ibibazo byawe byose, uzosangiye ari ibibazo part 1. Tazombi classic.
Amakuru ahejeje kudushikira muri kano kanya nuko umuririmbyi Boniface agiheza kumva ino ndirimbo acyafata ingingo yo guheba burundu umuziki wa rap, tukaba dojeje abakunzi biwe bose.